iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi, ndabasuhuje mwese. Mu Burundi bamwe mu baturage basenyewe n'imyuzure mu ntara ya Rumonge barashinja ubutegetsi gutanga amazu bari bahawe nk'imfashanyo.
Nitwaronse twege twasitswe inyuma kandi ari twege twatanguye kubomoka kugwa mbere. Ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza, bamwe babiyo rugura abandi tukaba tugenda turararagutsa tugenda turasaba indara aho tu.
Uyu ni umwe mu basenyewe n'imyuzure mu Rumonge. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu barenga 150 baraye bahitanywe n'inkangu yarituye umusozi ucukurwamo amabuye y'agaciro. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abantu bagera ku 700,000 bamaze guhunga muri Sudani. Naho abategetsi muri Pakistani kuri wa kabiri bataye muri yombi Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya gato. Duhere hirya no hino ku isi, umuryango w'abibumbye kuri wa kabiri watangaje ko umubare w'abamaze guhitanwa n'intambara muri Sudani urenga abantu 600. Vide Niyongabo akomeza iyi nkuru.
Umuvugizi w'ishyirahamwe OMS Tariq Yasarevich yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu barenga 500,000 bakomeretse bifatiye ku ngwano iri kibera muri Sudani ivyo bitigira ibishasha bitanzwe mu gihe abaserukira impande zitana mu mitwe bariko baragirana ibiganiro muri Arabia Saudite. Ku munsi wa mbere ubushikanganji bujejwe imigenderanire bwa Arabia Saudite bwatangaje ko vyitezwe ko ibiganiro hagati y'abaserukira izo mpande bibandanya mu kiringo c'iyi misi mikeyi mu gisagara ca Jeddah. Ivyo biganiro mu mugambi washikirijwe n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo guhagarika ingwano muri Sudani. Muri ico gihe General Burhan yagirije inteko ziyongoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF ko zikoresha ibice bibamwe abasivile nk'ibibanza vya gisirikare kandi ko zikoresha abasivile nk'inkinzo. Mu kiganiro yahaye ku munsi wa mbere televiziyo y'igihugu ca Misiri Al Kahira Al Akbariya, General Burhan yavuze ko uwo batana mu mitwe General Mohamed Hamdan Dagalo ategereza gukura inteko ziwe zose ku mugwa mukuru Khartoum imbere yuko amasezerano y'agahengwe akariko kose ashikwako. Ingwano yatanguye ku itariki 15 y'ukwezi kwa kane muri Sudani, inyuma y'amezi atari make y'imishyamirano hagati y'igisirikare cya leta kiyobowe na General Abdel Fattah Burhan n'inteko z'uwadacana uwaka General Mohamed Hamdan Dagalo.
Nyuma y'imyuzure yabaye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize igahitana abantu 400, abagera ku 500,000 ntibaraboneka. Byatangajwe n'inzego z'ubutegetsi kuri uyu wa kabiri mu gihe abazahajwe n'imyuzure bari bategereje guhabwa imfashanyo. Geoffrey Mutagoma akomeza inkuru.
Imwe mu mirambo yabishwe n'imyuzure yagaragaye mu bice bya Bushushu na Nyamukubi ho muri teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Imvura nyinshi yaguye muri aka gace kuwa kane w'icyumweru gishize isenya amazu yangiza n'imyaka. Abishwe n'iyo myuzure biganjemo abana n'abagore bashyinguwe mu byobo rusange. Amashyirahamwe y'imiryango itagengwa na leta yanenze iki gikorwa avuga ko badashyinguwe mu cyubahiro. Abakozi b'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge baravuga ko ibyo gufashisha abantu bagera ku 800,000 bazahajwe n'imyuzure bishobora kuzaba abana bike. Abenshi mu basenyewe n'imyuzure basigaranye ihungabana ryatewe n'iki kiza kiri mu bikomeye byabaye mu mateka ya Kongo. Thomas Bakenga zirimwe abagabo uyobora teritwari ya Kalehe yatangaje ko imirambo 411 yabonetse ariko abantu 5,525 bakaba bataraboneka. Abategetsi bageze muri aka gace jo kuwa mbere bategerejweho ubufasha nk'ibiribwa n'amahema bikenewe cyane n'abarokotse imyuzure. Benshi muri bo babana na bene wabo cyangwa bagacumbika muri zimwe mu nyubako zagenewe ibikorwa rusange zitasenyuwe n'imyuzure.
Amakuru hirya no hino ku isi arakomeje. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri yashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Uburayi na Amerika, gushora intambara ku gihugu cye. Fide Niyongabo arakomeza.
Ivyo birori vyabereye mu kibanza cha Place Rouge kiri ku mugwa mukuru Moscou. President Putin yatangaje ko makungu ageze mu bihe bihambaye cyane. Yavuze kandi ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyafashe ingingo yo gutera igihugu ciwe. Yakoresheje ijambo ryiwe kugira agereranye gutsindwa kw'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose n'ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine bimaze amezi 15. President Putin yarangije iryo jambo hayagize abasirikare bariko bamwumviriza bari ku rugamba muri Ukraine. Yasiguye ko bafise uruhara rukomeye cyane ku vyerekeye kazoza k'igihugu. Yarakoresheje inshuro zitari nke ivyerekeye kuzimanganya abanazi muri Ukraine nk'icitwazo cyo gutera icyo gihugu. Yatangaje ko igihugu ciwe kizotahira insinzi. Abategetsi b'ibihugu bitandatu vyahoze biri mu cahoze ari ubumwe bw'abasoviet baherekeje President Putin muri defile y'uyu munsi. Ivyo bihugu ni Belarus, Kazakhstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tajikistan na Armenia.
Amakuru ya hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Haiti, aho abantu barenga 600 bishwe n'abagizi ba nabi mu kwezi gushize. Diane Nahazwe akomeza inkuru.
Aba baje biyongera ku bandi 846 bishwe mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka. Abakomerekejwe nabo bagizi ba nabi kuva uno mwaka utanguye na 393 mu gihe abanyurujwe nabo ari 395. ONU ivuga ko aba bagizi ba nabi badatoranya mu kurasa, bapfa uwo batumbereje ku rusasu mu ibarabara rimwe na rimwe, bagasanga n'abanyagihugu mu mihana yabo kubarasirayo. Ku bw'ishami mpuzamakungu ONU, hari n'igihe izo nkozi z'ikibi ziturira abantu baba bari mu miduga rusange yo kwiyunguruza. Muri uku kwezi kwa kane, abanyagihugu bishe abagera ku 164 babagiriza kuba ari bo bakuru ubwo bwicanyi. Komiseri ajeje iby'agateka kazi na muntu muri ONU Volker Turk yatabarije abanyagihugu ba Haiti, avuga ko ico gihugu kidafise ubushobozi bwo gukingira umutekano w'abasivile. Uwo mutegetsi yasavye amakungu kurungika muri Haiti inteko zidasanzwe zije gufasha igipolisi n'abategetsi guhagarika ico yise akajagari kari muri ico gihugu. Haiti ivugamwo umutekano muke n'ubukene vyunyutse inyuma y'igandagurwa rya Jovenel Moïse yahoze ari president w'ico gihugu. President Moïse yagandaguwe mu 2021. ONU igasanga ubukene buri mu vya mbere bituma umutekano wa Haiti uhungabana.
Barakoze bagenzi bacu Diane Nahazwe, Geoffrey Mutagoma na Fidenio Ngabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange no kuri Y3 akadomo radio yacu VOA akadomo com, mukurikire aya makuru uko turimo kuyabagezaho. Kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya makuru avugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari ibya Afurika. Mu Burundi, bamwe baturage basenyiwe n'imyuzure mu ntara ya Rumonge iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu, barinubira ko hamazu bari bubakiwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira OIM yahawe abakozi ba leta. Eroje Urikaneza arakomeza inkuru.
Amazu yose hamwe yubatswe na OIM ikigo cyawo ni kijeje wabimukira ni 199 ari ku mutumba wa Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushira burengero bw'u Burundi. Ariko bamwe mu bahuye n'imyuzura baridoga ko basizwe inyuma. Umutamakazi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ariko atashimye ko mwidondoro w'umenyekana avuga ko ubu warara rubunda.
Nitwaronse twege twasizwe inyuma kandi ari twege twatanguye kubomoka kugambe. Ababomokewe mu nyuma nibo baronsa amazu n'abatabomokewe kandi barayaronka. Ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza, bamwe babiyo rugura abandi tukagenda turararaguza tugenda turasaba indara aho tuba.
Umuvyeyi wundi nawe wo ku murwa mukuru w'intara ati turi mu kwegurwa n'agahinda, nagira hakiye kumusaya n'abana biwe.
Tumubabara kuko twarazamiwe turi mu ibarabara n'abana ntitusaho tuba bo twikaho tubadusira kuko kugeza ubu n'abana turi mu ibarabara.
N'umugabo w'imyaka hafi 50 aturuka mu kizuka cya Rumonge ishavurira niga.
Ari ikintu kitubabaza twebwe cyane, ugahura abantu batwatwariwe n'ikiye gatanganika barubakiwe, ariko abantu bari mu ibarabara amazu yabo yagiye bariko barazerera mu ibarabara bapfa nabi batagera bajyamo kumusaya.
Umukenyezi w'imyaka 40 irenga gato atanga uturorero tw'abakozi ba leta baronkejwe amazu yabasituriwe n'imyuzura kandi basanganywe aho baba hatigeze haba ikibazo.
tukabona bayanditswe umugore n'umugabo bakandikwa umugore umugore agasanurirwa inzu umugabo agasanurirwa yindi ibyo tukabibona tukaca tubona kandi babandi basanuriwe hariya mu maparasera yabo bongeye kuronka izindi nzu ino kandi ibyo bintu biradutera intuntu turatuntura bwebwe twaranditswe turafise n'ubuzeto izo nzu turazibura kandi ubuzeto tubufise turabura ico dufata n'ico tureka
bamwe bavuga ko barenganijwe basaba leta kubarenganura
dusaba kugeza ubu nabo turi kumwe dusaba nakwe ko tworoswa aho tuba tukaronka izo nzu nakwe tukaronka aho turaza umusaya nta kindi twipfuza mu by'ukuri
twasabye rero leta yuko uko yoba yarafashije abandi bakubakirwa canke ikabaho amazu amaparasera natwe dusigaye ni ikige ko irabe aho yodushira kuko natwebwe turabarundi turabene leta turebene muvyeyi bene umugabo
dusaba yikubo duha natwebwe tugasikirwa dukanga atusira abana biwacu abana bakiga n'ubujya mu bw'abana kugira abana tubarerera abana bari mu barabara
umukobwa yabyawe n'uyo
yego
urujya mu mama yazi inzu iwe yazana
yego
nani hawa twamushikije inzu rero
murakoze mani
Uramatari wa Rumonge amaze iminsi yishikira ku rubuga kugira akureho impari rero nta niyo nsabavuga ko atamanyanga zemera
Umugambi wakoze kunzu zazana amaparasere nivyo hanyuma tumusabaga burungu tubige hacyo kimunabana abantu baduna amaparasere barazane abacu baragikuramo
ingo zitari nke nizigiraho zikika umusaya kubera imyuzura yateye muri iyo ntara yo mu manuko y'uburengero bw'u Burundi isanganywe ya makomine atatu akora ku kiyaga Tanganyika Mukizuka muri komine ya Rumonge hari urwayi zigera ku 105 mu gihe ku magara ya Bugarama hari 15 ubuyobozi bw'intara na OYM bamenyesha ko muri imisi ya vuba amazu yandi arenga 70 yazubakwa kugira abatagira bakika umusaya n'abasembereye baronka gahengwe muri imyaka 3 iheze imyuzura yabaye myinshi cyane mu Burundi akubititse kurusha handi ni mu Rumonge no mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura aho hanyuma abantu bangana 140 bashizwe mu masite yabateshejwe izabo 70 barimurwa kubera baba mu bibanza biri mwirinde kurusha muri uko kane guheze n'imisi ya mbere yo kwa gatanu naho ibitigiri bitangwa n'abajeje intwaro vyerekana ko imijyango irenga 400 yateshejwe izabo n'imyuzura mu ntara ya Bubanza bihana urubibe abantu batanu mu ndu guheze baguye mu myuzura nkuko abategetsi babitangaje Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi abantu barindwi ntibamaze kumenyekana ko bishwe n'inkangu muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura mu cyumweru gishize abaturage bavanywe mu byabo nibyo biza baratabaza inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezweho na Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
abantu indwi bitavye imana bagizwe n'abantu batandatu bose biga mu mwaka wa mbere hamwe n'umutamakazi umwe Baba kuducimbi dutandukanye tugera kuri dutanu two ku mitumba itatu ya komini Isare aho imisozi yagiyiraho magurika kugeza ubu ababuze buzuye akabunge byanse ko bavugana n'isoko ryacu kubera umubabaro
ngo baza kuri abanyamanga yaciye bahitana yarikira po magurika abana banje bari batatu bagira bagenda havuye mu umwe
Bamwe mu babanyi ibiwe bavuganye n'isoko ryacu bwo ku mutumba wa Nyamabuye bigana uko vyagenze.
Haheza kanyashitse muhira tuzatwumva umusozi uraturitse uturitse wamenya n'inkumuna tayibombe. Burya imikaratusi yose iranyiganyiga kwashye tuje ahantu ku kanama hajya tubirabiraho. Mbere iyo manga mbere yari hitanye n'umwana w'uwo ajabukanye urufunguzo yaragarukiye aho. Cyarasubira inyuma.
Iri inyere vyagenze je nari mvuye gutora bijya bikaratasi indangamatongo. Shice ngahajya muhira nja mbona ikigabiro cy'umusunda wari ngaha kiranyiganze. Cambira umwana twari kumwe atifata iri sederi kugira turabe ntitugende kuko umujyaga twe badusanga hajya kuhumbuga ukashugomba kuduhitana. Aba tatubona umusozi wose urasenyiranye hose na hariya hakujya na hajya hose hagumye hasenyirana abantu bace barahunga bamwe tutaduga hejuru kugwira. Tuca tugumaho twarariweho ntawasubiye kujya mu ngo.
Uretse abantu bapfuye hari nabandi batatu bamaze kumenyekana ko bakomeretse hari n'ibindi byononekaye bitari bike aho twovuga nk'amazu 27 amaze kumenyekana kubajejwe intwaro ko yasambutse hamwe n'imirima itaramenyekana igitigiri
inzu yarapomoke nyene byose byarapfuye nabe dusaba yuko tworonka ubufasha tukaronka dusaga tubamo naye handi ubu twacindaro
nk'aho hose yari imirima gusa hari ya hakurya hose yari mirima gusa aha inzara bushyeme igomba twice mu bana nukuri barabicyokora baze batugarukire
emerema yaratekiye gose na tarano bari bampaye nayo narimye dutegwa nabonye twaragiye aho hanere haranateranye umumwe wese ntazi ngo yari mangaho bisobora gutera amatati mugabo kari bene mugabo umwe bazumvikana barabukungene babisubiramo ko byari bimetse
abajije intwaro muri komine Isare bavuga ko bahimirije abanyagihugu bagifise amazi akomeye gutanga indaro kuri bagenzi babo bahuye n'ivyago ariko rero bamwe mu banyagihugu baridogwa ko atagufashanya kuri mu barundi nka mbere
nk'umubani ari hadi hakurya bamubwiye ati hindara bo bantu yarayibiyimye izuba ryaka bene murango babona kera karanga kari kahari mugabo uno munsi nta karanga kahari uno munsi twebwe abantu dusigaye tumeze nk'inyamaswa kuko hakuvuga ati have tubungabungane urumva umwe wese avuga ati ntirumve ko bijya niyimenye ko bijya bimusikiye hakuvuga ati reka tuze hamwe twungurunana n'irumwe umwe wese ari agenda kuriyo uwundi kuriyo bumva nta mahoro namwe tuzigira turonko
nubwo biruko harabariko barafasha abandi ariko ubufasha bw'amashira hamwe yitaho imbabare burakenewe na cyane cyane kubamazu yasambutse hamwe n'imirima yononekaye Gilbert niyo nkuru ni mustanteri wa komini Sare
Bega chambonde hawe na kajyo gutera kamu wese yikora twumva yatashaka gufasha ashubiye kugarukira kuri iyo mihana mbo barakeneye zo gufungura barakeneye zo kwifuka ngabo kandi nubwo imvura yaguye nayo tabara kirere gishaka guhinduka umwanya wose izuba rikaka twadushaka gusha dukora uburyo twadufashanya abafise aho bubaka n'ingoga twafasha gutegura kugira duhe twubaka kugira ngo nawe nuri nocirize rihere bose bashobora gusubira ku ronka bashobora ko
iyi ndongozi ya komini Sare isaba kandi ubufasha mu bijanye no kugarukira isuku muri ako karere irongoye ni mu gihe umugende w'amazi wo kuri uyu mutumba ukura amazi ku gacimbiri ka Museruko uyajyana ku gacimbiri Nyakabanda nawe nyene wacitse kubera iruruka ry'umusozi abanyagihugu barenga 2000 bo ku mutumba wa Nyamabuye uri kutwo ducimbiri bashobora guterwa n'indwara ziturutse ku isuku rike hamwe atagikozwe ku bijanye n'uwo mugende w'amazi uku guhomagurika kw'imisozi hari abanyagihugu bavuga ko biva ku mugambi wa leta wo guca imikobeko wo butari kurakogwa neza
ibu no mugambi wa leta basaje kuzana mugabo ibyo tubona ukundi twoza turarima mugabo tubona aho twogiye turarima hose aba bakiri imikobeko nko ku misozi hana singombwe ngo bari kuhaca imikobeko kubera n'amamanga cahera muri nyamikobeko nyene atarasiduka nk'ubuye nta muntu atosubira kuronka ahantu hari burimi igitegwa hari gitoki hacagenda ugasanga no musinzi w'umuntu bagiye kwimba imikobeko tukabibabarira bakavitanga kandi munsi babona hari yo namazi menshi nk'ubu uyu misozi nico gituma myinshi ikigumimena kurika kubera iki amazi arateka ntagiriya sambira ntagiriya turukana ahagiye guhemera uwo musozi ushimana kukagenda
hariho kungene rero uri kuravuga cyantu tene hari hakwiye umukobeko basha baguhoza bakasha bakubwira ngo nuhore ngo sibo ngo genda wivugire muri leta rimwe itongi wawe
abandi nabo kubera kurengerwa nibibazo bitandukanye babayemo vya misi yose batanga isiguro y'ivyo bihomoka vy'imisozi ko ari bihe Imana yashinze
sigitangaza ni vyanditswe ivyanditswe bizotegerezwa gushika muri birahanditse havuga ati mu gihe cyiherezo muzobona ibintu byishi mutari bwabone kuko urabona abantu ubu barataya karanga nta muntu agihuza n'uwundi hariya ni mijyano
n'abakorambere twarababazize tubatubwira ati ibi bintu ntibisigurize ntibitahuritse ukuntu imisozi yomenagori ku ti niyobari imvura gusa data wanze yoba yasaje gusenya kuri imisozi kugira abantu bose bahagwe guhera mu myonga abandi bapfire mu mazu ibiye ntibitahurice kwere ntibyemera ko yari imvura gusa
abahinga mu bijanye n'ubutare n'agataka ntiturashobora kubaronka kugira abagire icyo bavuze kuri iyi misozi ihomagurika ariko ikigaragara nuko komine ya Isare iri mu makomine y'intara ya Bujumbura afise imitumbi hanamye cyane bamwe mbere babona ko atabantu bari bakwiye kuhaba ukaba nkako mu ntwaro babona ko abanyagihugu bakwiye kuja mu bigwati ku mabarabara ariko rero imvura imaze imisigwa iheruka guhitana abandi bantu mu ntara ya Bubanzi hano rubiwe n'intara ya Bujumbura ahandi amazi amandanya komora abanyagihugu ni muri zone Gatumba muri yo ntara nyene nubwo two turere twose dusa no dusangiye ikibazo kiva ku mvura kamwe kose gafise umuzi w'ikibazo kisangije maze imvura ikaza nk'imbarutso
tuve mu Burundi tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu barenga 150 bahitanywe n'inkangu mu musozi hucukurwamo hamabuye y'agaciro huzwi nka bisunzu mu karere ka Masisi mu ntara Kivu ya ruguru. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani bakomera arakomeza inkuru.
Iyi mibare yemejwe n'inzego zitandukanye zirimo ubuyobozi bw'akarere ka Masisi, societe civile ndetse n'abaturage babonye uko byabaye. Aho iyi mpanuka yabereye na hari asanzwe afitwe na societe SMB izwi nka societe miniere de Bisunzu mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ikaba yari itacyakorera kubera impamvu z'umutekano muke muri Masisi. Olivier Kanyejomba, umuyobozi wa societe civile nshya mu teritwari ya Masisi, avuga ko ubuyobozi bukomeje gushakisha abakozweho n'izo nkangu.
Ejo byabaye ubwo umusozi wa Bisunzu hariya ku SMB abacukuzi b'amabuye y'agaciro bari barimo bakora imirimo baza gucukura aya mabuye. Nyuma yaho umusozi uracika mu buryo bukomeye ku buryo abantu bari barimo bose batabonye uburyo bacikana, usibye abari bari ku ruhande n'abatabarizaga kure babona uburyo imisozi igenda icika. Abantu barenga 130 bakaba baragendeye muri iki kinyangara bakoraga izimirimo.
Iyi mibare y'abapfuye yemejwe kandi na Bwana Kizimana Baraka Janvier, umuyobozi w'abacukuzi b'amabuye y'agaciro bigenga mu gace ka Rubaya.
Yari yaranyazwe abaturage ishigwa mu maboko ya societe yitwa SMB. Nyuma rero aho ibibazo byabereye by'intambara, SMB isane ihunze yavuye, abaturage nabo bavuga ko bagomba noneho kugaruka mu byabo, baprofitiraho kugaruka mu byabo. Ubwo kwa kugaruka mu byabo uko bari gutsimba cyangwa se bari gucukura amabuye y'agaciro nk'uko bisanzwe, niho inkangu yitokeje itana abantu batari munsi y'ijana. Ni imiborogo na marira na gahinda cyane hano muri teritwari ya Masisi muri groupe ya Matanda.
Nyuma yuko bibyabaye, umuyobozi w'akarere ka Masisi komiseri mukuru Chinabukenge Christophe yahise yerekeza Rubaya kureba uko ibintu byifashe. Uyu muyobozi nawe yemeje ko abatari bake batakarije ubuzima muri iki kirombe, ariko atanga impamvu zitandukanye z'uko nta muntu wari wemerewe kuwacukura amabuye y'agaciro.
Kuva umutekano muke watangira muri teritwari ya Masisi, hakomeje kugaragara ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butubahirije amategeko. Ibyo rero nibyo birimo gutuma abantu bapfa umunsi ku wundi kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'ubwo ngubwo. Tumaze kuhagera, ubu turabarura abantu barenga 140 bamaze gupfa baze kuba bakoraga ibintu bitemewe n'amategeko muri site ya Bisunzu. Twe nk'abayobozi ni ukwihanganisha imiryango y'ababuze babo, ari nako dukomeza kubasaba kubahiriza amategeko kuko ibi ntaho byabageza. Kuva we intambara yatangiriye ntabwo twigeze tubona raporo yariyo yose y'uburyo amabuye y'agaciro agendamo.
Angelique Nyirasafari ukuriye ishyirahamwe ry'abagore bakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro FEDEM mu ntara ya Kivu ya Ruguru, avuga ko kuba abantu bakomeje gupfira mu birombe muri Masisi ari ukubera benshi bacukura mu buryo butubahirije amategeko.
Iyi nkwango ntabwo ari bwa mbere yacika, Monsieur Journaliste. Muri 2022 tena inkwango yaracitse ihitana abantu barenga 30. Ubu ngubu baravuga yuko inkwango yarenganya abantu barenga 100. Iyi nkwango rero kuvura ikika buri munsi, ibibazo biriherera ahantu habiri. Kuva intambara yaba M23, akazi ko muri minere cyangwa muri mine karahagaritswe. Kamaze guhagarikwa, uzi ko abantu ba mu Rubaya n'aho baba baturiye hafi yabo batunzwe n'akazi ko minere, babura amaramuko, babura uko babaho. Abenshi bishora mu mamine bajya gukora amakondisiyo yo gukora atujujwe. Niyo mpamvu hari inkwango yacitse ikabatembana.
Uyongeraho ko ubuyobozi ntacyo bukora mu gufasha abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kurinda impanuka zirimo guhitana ubuzima bw'abaturage. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri mu gitondo, sosiyete ya Bisunzu izwi nka SMB yavuze ko haba abantu bapfiriye ariho yakoreraga imirimo yayo, ubu abahakorera akaba ari abantu batazwi na leta ya Congo, dore ko kuva intambara yakubura mu teritwari ya Masisi abakozi ba SMB bose bahunze kuko batinyaga ko bashobora kugirirwa nabi. SMB kandi irasaba abayobozi gukora ibishoboka mu guhagarika kwanika impfu zo mu birombe bikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane ko abenshi babikora nta burenganzira bafite, bityo bigatuma batari bake bapfa. Mu kwezi kwa mbere gushize abarenga 45 nabo barapfuye ubwo barimo bacukura amabuye y'agaciro ahitwa Muderi na Kakombe, uduce turi muri santire ya Rubaya natwo ducukurwa amabuye y'agaciro. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Radio Ijwi rya Amerika. Tujye noneho mu Rwanda, bamwe mu baturage bagezweho ingaruka n'ibiza mu karere ka Rubavu baravuga ko babangamiwe n'ubucucike aho bacumbikiwe. Barasaba leta ko yababonera aho baba. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime.
Kuri site eshatu ziri mu karere ka Rubavu haragaragara ubucucike bukabije ku buryo bazicumbitsemo bavuga ko ari imbogamizi ku mibereho n'ubuzima bwabo. Duhere kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle hacumbikiye benshi mu bagore n'abana, kuko usanga abagabo baba bagiye gushaka aho baca inshuro. Bamwe mu bo twaganiriye babwiye Ijwi rya Amerika ko imbogamizi bahura nazo ari uko ubuyobozi babuza kwisanzura. Uyu ni Uwase Marie Jeannette, umubyeyi w'abana babiri, umwe w'imyaka 3 n'igice n'undi w'amezi 6.
Turi mu rusengero nyine kandi benshi pe ari kwisunga umuntu akubwira ngo ntago mese ngo turaryama gute nabo mfite kandi nabo bataha kwiriye ko na nyine ni ikibazo. Kandi ibintu byose byaragiye, ngiye nafasha abantu gusa ndagenda kuko twari twagiye ahantu mu giti tubona turagwamo hasi turamanuka turaza tuza hano nyine baduhereza ubufasha bwo tuzana hano.
Uwimana Farazia nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 wakozweho n'ibiza, avuga ko ubuzima bwo muri site butamworoheye habe na gato.
Ubwo se waraye ute?
Naraye nicaye ndi kurara nicaye do niki gitenye ndi kurara mureba uko nambaye. Nukuri ku Imana pese Imana kubesha kandi nge sinshaka byinshi reba ndashaje, ariko kuva nawe nibyo bibazo twanjye tugashyiramo mitwe na tugashyiriramo uwanyihera kari ngiti nkajyama ako kamatora nkajyama matora yange yahezemo rwose babankuriye wenda nibyo niyo byaba bike ibyo bampa nagibyo.
Umare Christine we afite ikibazo cy'umwihariko kubera ubucucike.
Nandwara nawe ukandagira wakandagira n'abantu ngo abandi babaye bushafasha ariko twe ntabwo byigeze bitugera.
Maze iminsi ngo urya masi.
Ni iminsi 3.
Urya masi n'umwana si?
N'umwana.
Niko bimeze? Gusa ni warwaye imba?
None wabigenze ute? Akaje nyine kaba kaje.
Uretse kuba abaturage badafite aho kurya mahagije, usanga n'ibyumba bacumbikishijwemo bidahagije ngo bagize utwa barokora babashe kutubika, dore ko hari abava kuri gusiga ake bari guhita bakajyana. Aha niho bahera basaba ubuyobozi kubakemurira ikibazo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Deogratias Nzabonimpa washyizweho kuri uyu wa mbere asubiza ko ubuyobozi burimo kureba uko bwakemura ikibazo cy'aba baturage.
Hari abazatangira gukodesherezwa kugira ngo bave muri izi site ubona ko ari iz'agateganyo. Nibatangira gukodesherezwa rero bizafasha ko bakomeza kubaho bashakisha n'uburyo bakomeza ubuzima nk'uko bisanzwe, baba badafite ubushobozi bwo kuba bashobora guhita babona amacumbi bibonera amacumbi. Aho tuzakomeza kubafasha kugeza ubwo tuza muri iyo midugudu y'icyitegererezo igiye kubakwa.
Umuyobozi w'umuryango wita ku mbabare Croix Rouge nawe mu kiganiro baherukana kugira n'Ijwi rya Amerika yatangaje ko izakomeza kugoboka abaturage basizwe iheruheru n'ibiza, harimo no kubaha aho kuba. Mu rwego rwo gukomeza kwagura amasite acumbikiye abaturage, kuri ubu hari kubakwa indi site izajya ituzwamo abaturage bafite ibibazo byihariye nk'abagore babyaye vuba, abatwite n'abandi. Mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere yemeje gahunda n'ingamba zo gukomeza gufasha abagizweho ingaruka n'ibiza, kandi isaba inzego zibishinzwe guhita zibishyira mu bikorwa. Usibye ibibazo by'ubucucike muri aya masite, hari bamwe mu baturage bateye impungenge n'indwara z'ibyorezo zishobora kubageraho zitewe n'ibiza. U Rwanda rukeneye nibura miliyari 30 z'amafaranga yatuma rubasha kubaka no gusana amazu yangijwe n'ibiza by'imvura mu Rwanda. Muri rusange gusana ibyangijwe n'ibiza byose u Rwanda rukeneye miliyari 100. Ibyo kandi birimo inganda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Reka dushimire bagenzi bacu batugejejeho aya makuru, ndetse tunababwira muri make hamwe muyo twabagejejeho. Twabwiye ko umuryango w'abibumbye kuri wa kabiri watangaje ko umubare w'abamaze guhitanwa n'intambara muri Sudani urenga abantu 600, naho muri Haiti abantu barenga 600 bakaba barishwe n'abagizi ba nabi mu kwezi gushize. Aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Nshimira haba biteguye n'abamfashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma Chen yarafatanije na Nadia Taha. Ni ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikro mwumvaga Eugenia Mukankusi. Mugira amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.